Tashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru huye kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Nininahazwe. President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yikeka ko hari ibicocoro by'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bifise umugambi wo guhirika ubutegetsi bwiwe.
Nifiguro tubiha siyindi nuko mvyukuri kwisonga by'igihugu hariho ingorane aho umukuru w'igihugu yidogera abo bakorana kandi begeranye bumva neza atabundi yo bavuga atamushikanganje uwo wa mbere.
Uyu ni Frederic Bamvuga Inyumvira yigeze kuba vice president w'u Burundi. Mu yageze hirya nino ku isi abagera kuri batandatu bahitanywe n'igisasu caturikiye ku biro vy'ubuserukizi bw'igihugu c'u Burusiya muri Afghanistan. Ku mugabane wa Afrika, Sentare na Inyuzwa ya Kenya yemeje ko William Ruto yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Ubwongereza nabwo bwaronse umushikiranganji wa mbere mushasha. Ivyamuranze nico igenwa ryiwe risobanuye ni muri ano makuru. Musangwe ikaze. Reka mbanze ndabisigure ko nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika, amajwi yacu turumva ariko arasohoka nabi. Ibyo mutaza kumva muze kutwihanganira. Muhinga bw'ivyuma bariko barakora ibishoboka vyose kugira ngo iki kibazo dufise muri studio ya gatanu gikemuke. Duhere muri Afghanistan mu mpfunyapfunyo, aho abantu batandatu bahitanywe n'igisasu caturikiye ku biro vy'ubuserukizi bw'igihugu c'u Burusiya i Kabul. Ino nkuru turayigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Mu Bwongereza, Liz Truss yagenywe n'umugambwe we uno munsi ku wa mbere kuba umushikiranganji wa mbere mushasha w'ico gihugu. Fidèle Niyongabo atubwira ibindi.
Boris Johnson ashikizichesa na wangani kutucho kwa karibu. Katanzi ni wadabu kwezi kundi, na ameza tarima kia marewewa, atumye alimide tarimu wa tarima kia watanimilo.
Fidèle Niyongabo kenuye Sentare mu Rusiya nayo yakatiye umunyamakuru Ivan Safronov igihano cyo gupfungwa imyaka 20 yagirizwa ivyaha birimwo kugambanira igihugu ciwe. Edir Rwema vyifashe gute vino dosi.
Safronov imyaka 32 yakoreraga ikinyamakuru Kommersant, yabonye mu banyamakuru bakomeye bandika inkuru zerekeranye n'umutekano. Yaregwaga ibyaha birimo ubugambanyi no gushyira hanze amabanga y'igihugu. Ubwo urukiko rwafataga icyemezo ku rubanza rwe mu rukiko no hanze yarwo, hari hateraniye imbaga y'abantu bari mu myigaragambyo basaba irekurwa ry'uyu munyamakuru. Safronov yumvikanye ababwira ko abakunda mbere yo kurizwa imodoka yamusubije muri gereza. Safronov yatawe muri yombi mu mwaka w'2020 nyuma y'igihe gito ahagaritse itangazamakuru. Ikigo gishinzwe ubutasi mu Burusiya cyamureze ubugambanyi burimo guha amakuru ya gisirikare kimwe mu bihugu bigize umuryango wa OTAN. Safronov we yemera ibyo ashinjwa, akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki no gushaka kumwigizayo.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose badutegure bakaba baheje kudushikiriza. Hari n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram na YouTube ni vewa radio yacu. Mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari turaba ivya politiki mu Burundi. Mumera zindwitwa rae dusozereye president Burundi Evariste Ndayishimiye yaragabishije abavuga ko baba bafise imigambi yo guhirika ubutegetsi bwiwe yabivugiye igitega ku murwa mukuru wa politiki imbere y'abacamanza bariko bugurura umwaka w'ubucamanza wabo umukuru w'igihugu cy'u Burundi awe yegeka ko uwo mugambi na karwihiyemeza ko kagizwe n'ibihangange mu mugambwe wiwe ariwe CNDD-FDD umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yarangiye mu bunyoni nawe yavugiye mu ishengero yasengemo ejo kwa Mungu ko hari abacamarenga kuyo bariwe bamwe banyamigambwe n'abahinga mu vya politique bakavuga ko iryo tembagazwa ry'ubutegetsi rinugwa nugwa atamutigyoza gutorera ibazo igihugu gifise reka mugenzi wacu Desire hatunga imana adusomere ino nkuru y'ijwi rya Amerika yateguye irice ku bakunzi bayo mu gihugu co mu Burundi
ibyatangajwe na president Ndayishimiye insiguro tubiha siyindi nuko mu byukuri
muradutunga turasaba amajwi muhinga bw'ivyuma ariko murazi ko rimwe na rimwe bigorana Desire hatunga imana dusomera ino nkuru ijwi rya Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu gihugu cyo Burundi mbere yuko tuzakumva ubusesanguzi bwa Frederic bamvuga inyumvira
mukugira umwihwezo w'urubanza kubijanye n'iby'amategeko umuntu yo kwiheza urubanza rwashikirijwe mu kiringo gitegeka
muradutunga nshuti bakunze muhinga bw'ivyuma turona tutako turumvikana reka mugenzi wacu Fideni Yongabo abanze avugane na Frederic bamvuga inyumvira yigeze kuba icegera cambere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi akaba kwirikirana hafi politique y'u Burundi ari Bruxelles mu Bubiligi arafise insiguro ku vyatangajwe na President Evariste Ndayishimiye. Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti bakunze ijwi Amerika murumva ko dufise ikibazo mu buhinga bw'ivyuma amajwi yacu ntariko araboneka uko twari tuvyipfuje ariko turagaruka kuri no dossier y'ivyatangajwe na president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko hoba hari umugambi wo guhirika ubutegetsi bwiwe akavuga ko mu buhirika ariho abamwegereye amajwi ntariko araboneka toza kubigaruka ko handi hatu ariko president Ndayishimiye yavugiye hejuru amakuru yahora avugirwa mu ntamatama y'abanyepolitike b'abarundi aho bemeza ko banyinyuranye mu gutwara igihugu ari umushikiranganje wa mbere anangiye mu bunyoni umwe mu bahoze mugambwe uri ku butegetsi w'u Burundi akaba yarigeze no kuba mu nzego zikomeye z'ico gihugu yabwiye Uganda rw'ijwi rya Amerika mu rurimi rw'ikirundi ko tumvikana hagati ya president Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje wa mbere Elangio Mbunyoni ku nshuro zitari nke bimaze kugira ingaruka haba mu gusubiriza abategetsi president Neva abashaka gukombura canke ishirwa mu ngiro y'imigambi irimo no kugena ababwirije gutanga amasoko ya bimwe mu vyankenerwa birimo nk'igitoro n'umwavu wo gutabira imirima ubwo kunyinurana uwo yahoze mu nzego z'imbere haba mugambwe no ku butegetsi hemeje ko gufise imizi muri kahise abategetsi basangiye mu ishamba bakigwana yagize ati burya Langiyo Mbunyoni yazo bwa kabiri inyuma ya kwigendera Adolphe Nshimirimana Hamaneva akaza nk'ubwa gatatu biragoye ni kahise karekare gafise na vyinshi mu mateka yabo n'ubucuti bari bafitaniye mu ishamba twamusavye ko yotubera umutumire kugira ngo aze kubitubwira kuri mikro ariko ntiyabikunda agenda twemere kudufasha kuronka uwundi azi ico yise dossier ya coup d'etat bigoye ko yonakorwa kuko abanshi mu basirikare n'abapolisi bari ku ruhande rwa president Evariste Ndayishimiye nitwa Muronka ubusesanguzi bwiwe muzobwumva kuri radio yanyu ijwi rya Amerika muri Kenya Sentare na inyuzwa y'ico gihugu yatangaje ko William Ruto yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu aheruka iyo Sentare yahibuje Raila Odinga yari yitwa yavuga ko habaye ubusuma bw'amatora Eloge Wirika neza yadukurikiraniye ivyino nkuru muhinga bw'ivyuma haracariho ikibazo cyo kubona amajwi atandukanye ariko rero tunabatumire ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ahari amakuru atandukanye mu vyibaza kwiki ivyavuzwe na president Burundi Evariste Ndayishimiye ko hari umugambi wo guhirika ubutegetsi bwiwe muradutunga mutuburane mpinga bw'ivyuma Dieu Donné Cubahiro ati inkuru zirabonetse reka twumvirize bigakunda ni sawa zwara marembe vyanse mutwihanganire mube murateramira no kumbuga ngurukana bumenyi bwa zacu ikiganiro Fidela niyo ngabo yagiranye na Frederic bamvuga inyumvira yahoze aricegera cambere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi kuvyavuzwe na president Evariste Ndayishimiye co bacabonetse Gadio Donné nimba cabonetse tubumviritse
mukugira umwihwezo w'urubanza kubijanye n'ivy'amategeko umuntu yo kwihweza urubanza rwashikirijwe mu kiringo gitegekanijwe n'amategeko umuntu agaheza kihweza nimba ibirego byihwejwe idonido mu ngingo zabyo zose kwihweje rero urubanza
rwa bakunzi bizuki Amerika undati ari umunsi utaba mwiza muri studio ya gatanu natwe guno munsi nitubereye mwitsi mwumvise murumva ko atari ga Frederic bamvuga inyumvira amenyera gutwenga ari gwawe natwe turi twenze inga vyivyuma biracaguranye Désiré Hatungimana dusomere iyo nkuru ya president Evariste Ndayishimiye yikeka ko bashobora guhirika ubutegetsi President Evariste Ndayishimiye ikeka ko bashobora guhirika ubutegetsi bwiwe akikeka ko ubwo butegetsi bushobora guhirikwa na bamwe mu bicocoro bigize umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Désiré Hatungimana
IBC carried out the verification tarring and declaration of results in accordance with
Urumfaso nata karambu kome mukuru wa sentare ntanyirwa ya Kenya akaba n'umukenzi wa mbere yaramukijwe mu mabanga muri ico gihugu igihe yari karasoma ingingo zafashwe
Ejo gya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ntimuduhe amanota ubusa kuri atanu sitwebwe n'ubuhinga bw'ivyuma inkuru ya Eloge yo yirabonetse amatora ya Kenya Raila Odinga yemejwe ko ari we yatahukanye William Ruto yemeje ko ari we yatahukanye intsinzi ya matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba muri ico gihugu ero jo rikaneza untunge narinda guciriye mu ijambo ariko kwa rugusanya imbabazi kuko ijwi twari dusavye atari ryo twaronse urero duga ku ijambo dushikirize iyo nkuru ya Kenya
IBC carried out the verification tarring and declaration of results in accordance with
Urumfaso nata karambu kome mukuru wa sentare ntanyirwa ya Kenya akaba n'umukenzi wa mbere yaramukijwe mu mabanga muri ico gihugu igihe yari karasoma ingingo zafashwe n'iyo sentare mu rubanza rujanye n'amatati y'ivyavuye mu matora ya mukuru w'igihugu aheruka mu kwezi kwa munani mu rwiwe w'igihugu jejwe gutunganya amatora bari batangaje ko William Ruto w'imyaka 55 yatsinze amatora ya mukuru w'igihugu uyu mwaka ku majwi angana n'ibice 50% n'uduce 49% mu gihe utavuga rumwe n'ubutegetsi ya zigihe yagerageza gushikira ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Kenya Raila Odinga wamenyesheje ko yaronse ibice 48 n'uduce 85% Odinga w'imyaka 77 yaciye yitwara muri sentare ntanyuzwa avuga ko hakoreshejwe ubuhinga bwa none abahinga b'abanyoni bamwivye amajwi maze bayongereza Ruto abo bari biyunze mu nani rumwe bise Azimio la Umoja bari bavuze ko bafite ivyemezo simusiga vyerekana ko habaye ubusuma bw'amatora Mugabo kuri uyu wa mbere nk'umuntu umwe yabacamanza bagize sentare ntanyuzwa bemeje bose ivyari vyashikirijwe no mu rwiya IBC ujejwe gutunganya amatora Mufaso Nikome uko niko yabivuze muri make
IBC carried out the verification
IBC yakoze neza igikorwa cyo gusuzuma guhuza no gutangaza ibyavuye mu matora yisunze ibwirizwa nshingiro Raila Odinga n'umukenyezi Martha Karua yari kumubera icegera iyo bagira amahirwe yo gutorwa ntibari bahari igihe urubanza rwasomwa Mugabo ku rubuga rwe rwa Twitter Odinga yavuze ko ashize intayishize nubwo atishimiye ingingo yafashwe yagize ati twabonye ingingo ya sentare ntayinyuzwa ku bijanye n'amatora yo kuwa 9 kwa 8 2022 twamye turangwa no kubahiriza amategeko n'ibwirizwa nshingiro muri intumbero turubasha icifuzo cya sentare mugabo mukabaro kenshi ntitwemeranya n'iyo ngingo Numunye politika akaba ari umunyamategeko James Orengo ari ku isonga ry'umurwi washingwa manza ba Odinga na Karua hejeje kumviriza ingingo ya sentare yavuze bene aya majambo nyene ntitwemeranya na gato n'ivyabaye bagize sentare mu gihe cyo kutwumviriza babikoze neza bitonze baradutega amatwi gusa ivyavuyemo ntituvyemera na gato niko yabwiye amenyesha makuru imbere ya sentare na nyuzwa ya Kenya Muri make president mushasha wa Kenya yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter agira ati ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana kuko ku Mana nta kidashoboka maze yerekana umurongo wa 2 yubivuga muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 27 Igipolisi cha Kenya cyari cyameze magabo mu turere kibaza ko ashobora kuba nk'imigumuko no kumurwa mukuru Nairobi yamwe mu barabaraje hari cyicaro cha Sentare ntayinyuzwa akaba atari yemerewe gucamwa amapikipiki hamwe no mu muji hagati. Ambasade ya Amerika muri Kenya nayo nyene yari yagabishije ko ashobora kuba imigumuko na cyane cyane mu gisagara cya Kisumu igira gatatu mu bunini muri ico gihugu cya Afrika y'Ubuseruko. Bamwe mu Barundi bahaba bari bahunze gato batashimye kuvugira kuri mikro z'ijwi rya Amerika batubwiye ko bari bashimye ukinjura ko batazi ibyari gukurikira itangazwa ry'ingingo ya Sentare ntahinyuzwa. Ariko nta kidasanzwe cyahavuzwe. Iyi bari inshuro ya gatanu Raila Odinga atsindwa amatora y'umukuru w'igihugu rikaba irya gatatu yituye Sentare ntahinyuzwa ibyo yari amaze gukora mu 2013 n'ibihumbi 2017. Mwaka 2017 iyo Sentare nkuru ya zose yafashe ingingo ikomeye mu mateka ya Kenya agategetse ko hasubirwamo amatora. Icyo gihe Raila Odinga yiyankiye ku jambo yasubiwemo yaciye atsindirwa na Perezida Uhuru Kenyatta bahavuye biyunga. Uragiye gusigira ubutegetsi waramubereye icegera mu myaka 10 heze akaba muri aya matora yashirikiye Odinga. Umushingwamanza wo mu Burundi Jean Vianney Bigirimana akaba atwara igisata cy'ishyirahamwe Tournon la page Burundi cyo mu Burundi yasanga urugero Kenya igeze ko mu kwirinda injyane n'imvururu zifatiye ku matora bikwiye kubera icigwa ibihugu byinshi na cyane cyane ku mugabane wa Afrika.
Inyifato y'abanyepolitike bo muri Kenya, inyifato ishobora gufasha abatari bake muri Afrika, barigenjeje ku rugero rw'akarorero kandi ntibahiganwe bagomba guhezanyayo. Ninacyo gituma n'impari uno munsi tubona yuko bakunda kuzitura ubutungane, bigatuma abatwara n'abari muri opposition bishoboka yuko bashobora kuvugana. Ivyo rero bikatuma uno munsi tuvuga yuko abanyepolitike ba Kenya bashobora gufatwa nk'akarorero. Kindi tutoreka ushima ni ingene ubutungane bwo muri Kenya bugeze ku rugero rudasanzwe mu byo kwigenga. Ibyo byose bikerekana rero yuko Kenya igeze ku rugero rushimishije mu bya demokarasi, ishobora kuba akarorero ku bindi bihugu bitari bike. Turabe yuko demokarasi ishobora gusimbatara mu bihugu vya Afrika.
Uyu mwaka abashingwamanza ba Odinga ducane ukazina ko buhizi ka baba bari basavye Sentare kumutangaza nk'uwatsinze amatora canke naho kuyasubiza ibuti. Ivyo abacamanza basanze bidakwiriye. Ikindi Sentare ntayuzwa yavuze nuko kubona hari abagize umurwi w'amatora bane biyonjoroye mu gihe kwa 15 ukwezi guheze hemezwa ivyavuye mu matora atari ikintu cyo gufatira ko kugira ngo hasigurwe ku bitigiri byatangajwe biri mu tunenga n'amahinyu. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Eloge Urikaneza, tukivuga ku ngingo ya Sentare ntahinyuzwa yo muri Kenya yemeje ko William Ruto hari we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Professor Pacifique Niyonizigiye yanonosoye amategeko ajanye n'ibwirizwa nshingiro akaba yigisha kuri kaminuza y'u Burundi mu gisata cigisha amategeko asanzwe anarongoye. Atangura avuga uko yakiri ingingo ya Sentare ntahinyuzwa yo mu gihugu ca Kenya.
Mukugira umwihwezo w'urubanza kubijanye n'ivy'amategeko umuntu yo kwihweza urubanza rwashikirijwe mu kiringo gitegekanijwe n'amategeko umuntu agaheza kihweza nimba ibirego byihwejwe idonido mu ngingo zabyo zose. Kwihweje rero urubanza rwashikirijwe uno munsi girizwa shingiro ryo mu gihugu cya Kenya rivuga yuko Sentare yakiriye ibirego bijanye na no kwitwara mu bijanye n'amatora y'umukuru w'igihugu itegeza gushikiriza cishinze mu 14. Niko byagenze rero kuko urubanza rwashikirijwe tariki 22 z'ukwezi k'umunani mpereye ku munsi ukurikira no munsi wari umunsi ugira 14 bisigura ko rero rwashikirijwe mu kiringo gitegekanijwe. Hanyuma wihweje ingene baruciye naho batarasohora urubanza rwose ukurikiranye uko Sentare yabishikirije urabona ko ibirego babyinjiye mu idonido ingingo yose bakagenda barayihweza bakaraba n'imifashe cyangwa idafashe. Muri rusange rero umuntu arashobora kuvuga ati urubanza nk'uko n'ababuranyi babishikirije rwagenze neza.
Kuba Raila Odinga yavuze ko yubahirije iyo ngingo ya Sentare naho itashize aho ashaka mubibona gute kubijanye demokarasi muri Kenya?
Gushiraho intayishize kwemera ibyo Sentare runaka ishinze ahanini byerekana ko ababuranyi baba bafitiye icyizere iyo Sentare. Nungaha rero muri Kenya Sentare ntahinyuzwa ingingo yashinze yari ntabanduka, ariko ko umuburanyi avuga ati bivuye mu rubanza turabishimye atamigumuko ataki birerekana ko ari cyizere bafitiye ubutungane kandi kikaba kintu cyiza mu bijyanye na demokarasi.
naho kubijanye n'inzego cyane cyane z'ubutungane nkuko mwanonoso ivyerekeye ibwirizwa nshingiro nk'iyo sentare ntahinyuzwa n'ayandi ma sentare mubona muri Kenya nka sentare ntahinyuzwa ifite ubwigenge
kuri ico kibazo y'umuntu wagombye kwiheza ibijanye n'ubwigenge bwa sentare ahanini araba ingene ikimanza idashize imbere inyungu z'abari ku butegetsi z'abatwara kugerageje rero kwiheza ino sentare ntahinyuzwa yo muri Kenya ingene ikora mfatiye ko turi ko iby'amatora y'umukuru w'igihugu mfatire ku bintu bibiri uravye mu matora yo mu 2017 naho nyene hari habaye imburano naho nyene Raila Odinga yahiganwa n'umukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta Raila Odinga ara saba sentare ko ibivuga ko ivyavuye mu matora ari mfa gusa ko amatora atakurikije amategeko habayemo amahinyi ico gihe sentare yaciye urubanza ivuga ko amatora yabayemo amahinyu ishinga ko ivyavuyemo bibaye imfa gusa ko habaho ayandi mategeko umuntu rero aravye muri ico gihe ko sentare ivuga ko amatora yatsinzwe n'umukuru w'igihugu asanze atwara yabayemo amahinyu ikagira ko isaba ngo asubigwemo ica vyerekana ko sentare ifashe ingingo yigenga tugarutse no muri aya y'uno mwaka nayo urubanza rwaciye uno munsi umuntu akaraba inyungu z'abari ku butegetsi bari ku butegetsi yari indego niko naho uriya muruto yari cegera cy'umukuru w'igihugu ariko byari byabonetse ko batagikivuga rumwe aho umukuru w'igihugu yarashigikiye Raila Odinga bisigura ko sentare yaba inyungu z'ufise ubutegetsi yari guhava ishinga ko uriya muruto atatsinze ariko yaruciye ishinga ko uriya muruto adashigikiwe n'umukuru w'igihugu ariwe yatsinze amatora urubwo rero umuntu arashobora kuvuga ati sentare ikunda guca imanza itaravye inyungu z'abatwara z'abari ku butegetsi umuntu arashobora kuvuga ko muri rusange bafise ubwigenge bukwiye
mukurangiza n'ikintu ciza ku bwanyu kuri demokrasi
ego cyane uri biranga demokrasi harimo ubutungane bwigenga mu gihe rero sentare nkuru nk'iyo na sentare ntahinyuzwa ikora yigenga biraheza bikaba akarorero keza kuri sentare ntonto mu gihugu ni ikintu ciza cyane nk'uko mwarimu baje ni ikintu ciza cyane mu bijanye na demokrasi
ndabashimiye cyane murakoze kuri iki kiganiro
ego nanje ndabashimiye munyeshamakuru Fidele
Fidel Niyongabo nawe we tugushimire hari kongere utubarize Frederic bamvuga inyumvira yigeze kuba icegera cambere c'umukuru w'igihugu mu Burundi akaba kwirikiranira na hagufi politique y'u Burundi ari Bruxelles mu bubirigi insiguro aha amajambo ya president Evariste Ndayishimiye yemeza ko hari abamwegereye bafise umugambi wo guhirika ubutegetsi bwiwe
atangajwe na president Ndayishimiye insiguro tubiha siyindi nuko mu byukuri kwisonga by'igihugu hariho ingorane aho umukuru w'igihugu yidogera abo bakorana kandi begeranye umva neza ko atawundi yo bavuga atari umushikiranganji we wa mbere na cyane cyane ko n'umushikiranganji we wa mbere nawe nyene yavuga ati iyo umuntu ariko aragira urusaku iyo umuntu ariko arakuvuga nabi ati umenye ko muri ico gihe wamaze kumusumba urumva bariko barishurana atanumwe avuga uwundi mwizina bakishurana atanumwe avuga agenda imbere ya maradio ya leta ngo abivuge bose barondera kubicisha mu mashengero uretse jo bundi umukuru w'igihugu yabivugiye imbere y'abacamanza bariko barugurura uyu mwaka ubucamanza rero iyo ahubwo bimeze uko no kuvuga igihugu kiba kimaze kugwa mu kaga kuko ibyo umukuru w'igihugu azofata nk'ingingo kugira ngo ahindure ico kibazo kiri mu gihugu atari n'ikindi kihari atari uko hari abasuma benshi batagikurikiza amategeko bacitse bantagondwa bantakorwa ko na bakavuga ati babwiza gukorwa ko kandi abona bakaba ari benshi gusumba nkumbure abari nyuma ya president ko nta ubazi kuko CNDD-FDD yaciye muri iyo nzira ubu rero akavuga ati babwizwa kuhava bohava gute atihaye ingufu wenyene ngo abanze ategura amayira abo bantu bose abakure abakizo ngufu bafise hanyuma aheze yubake igihugu nkuko abishaka.
Abimaze igihe nkuko mwariko murabivuga no ku mbuga ngurukana mimenye ibihana hantu wako hoba hari ivyo bibazo hagati yabo bategetsi babiri nkuko mwariko muravuga ko ari bo mubona ko ivyo bibazo biriko biravugwa biri hagati yabo naho hari hamaze cyo gihe bivugwa niko ki ubu ariho bigiye habona mu buryo bugaragara cyane hari cyo bakiri inyuma yavyo
amakuru turonka nuko ubona ko umukuru w'umugambwe umukuru n'amashinga amateka umukuru n'amanyango z'amateka boba bagira utunama biravugwa kandi kugira ngo bige ibyo bintu umukuru w'igihugu ariko aravuga kuko umukuru w'igihugu ariko aravuga ibyo biragoye kuko CNDD-FDD kuva mwaka 2005 barahanye bati umwe wese ahahereye agende yigaburire hanyuma ubucamanza buzoheza bubafukere nicyo gituma twabonye ubwicanyi twabonye ubusuma bw'ibintu by'igihugu ibintu by'ibitoro ibintu by'isima ibintu by'isukari ibintu by'inzahabu biri mu kagwi k'abantu bake uyu munsi bageze mu by'amatongo y'abanyagihugu kugira ngo abanyagihugu ejo baze bacike abaja baba barimo baragura ayo matongo yabo babanje kubakenesha urumva uyu munsi bimaze kugenda uko Evariste Perezida w'u Burundi bica bimugora ingene uwo murwi yo ukura mu nzira kugira ngo ahindure ibintu nizo ngorane zihari
muri make cyane mu kurangiza izatangajwe na Perezida Ndayishimiye mubona bivuze iki ku byerekeye umutekano w'igihugu kujyanye n'abanyagihugu bumva ibyo bintatangaje
ingorane z'umugwi bijyanye n'umutekano w'abanyagihugu bwa mbere umunyagihugu wewe yarasanzwe yitunye buratondera ibyo avuze ahubwo biza no guca n'inkokora kuko byerekana yuko ubunota bubiri ko buraja indongozi zabwo atabo ziriko zirajana igihugu kubera ko ni Perezida arondera guhindura ibyo bintu umushikiranganji wa mbere ntazobishyira ku mukono kuko umushikiranganji ari uwo muri uwo murwi w'abasuma bimonogoje uyu nawe agashaka kubahindura kandi bahawe n'umugambwe CNDD-FDD kuko niwe wabarikuye kubwira ibyo kandi udashobora kubamira uwo mugambwe nawe utegeka ari kumwe na Perezida urumva ko Evariste yarahakwa kwa abo bantu ahubwo bamwitanga.
Murakoze cyane, turabashimiye.
Mukoregwe.
Tugende tubibukije rero ko ku munsi wa gatandatu indwi twari dusozereye ariho Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagabishije abo wavuga ko baba bafise imigambi yo guhirika ubutegetsi bwiwe. Yabivugiye igitega imbere y'abacamanza bariko bugurura umwaka w'ubucamanza igitega. Perezida Ndayishimiye rero yavugiye hejuru amakuru yahora avugirwa mu ntamatama yonye politiki b'abarundi aho bemeza ko banyinyuranye mu gutwara igihugu ari umushikiranganji wa mbere Alangi yo mbunyoni umwe mubahoze mugambwe uri ku butegetsi bw'u Burundi akaba yarigeze no kuba mu nzego zikomeye z'ico gihugu. Yabwira Uganda rw'ijwi rya Amerika ko kutumvikana hagati ya Perezida Ndayishimiye n'umushikiranganji we wa mbere ku nshuro zitari nke bimaze kugira ingaruka haba mu gusubiriza abategetsi president batazira neva abashaka gukombora canke ishigwa mu ngiro ry'imigambi irimwo no kugena hababwirije gutanga amasoko yo ku yabimwe mu vyankenerwa birimo nk'igitoro n'umwavu wo gutabira imirima uko kunyuranya uyahoze mu nzego z'imbere haba mugambwe no ku butegetsi yemeje ko gufise imizi muri kahise abategetsi basangiye bakigwanira mu ishamba. Agira ati "Ugiye langiyo me bunyoni yazubwa kabiri nyuma ya nyakwigendera Adolphe Nshimirimana hamaneva na wakaza nk'uwa gatatu biragoye rero ni kahise karekare basangiye mu ishamba. Twamusabye ko tubera umutumire akaduha amajwi yiwe ariko araduhakanira mugatwemera kudufasha ku runkundi azico yise dossier ya kudeta bigoye ko yo nakorwa kuko abenshi mu basirikare n'abapolisi nk'uko yavuze bari ku ruhande rwa President Evariste Ndayishimiye. Nitwagira Imana tukaronka uwo musesanguzi ubwiwe tuzomutumira hanyuma ubusesanguzi bwiwe mu bwumve. Nshuti bakunze ijwi rya Amerika reka tube tubangiriye ngaha amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya ariko tugende dusavye imbabazi mwumvise ko amakuru yacu yabayimwo utunenge twinshi cyane tubisabiye imbabazi. Amajwi ntiyari meza hambavuye kutaba meza hagiye haravangavanga amajwi nkuru dusavye ntizize uko twazisavye twa twagerageje kugira ngo tubitegurire mugabo ubuhinga bw'ivyuma ntibwama bwadukundi. Turasaba n'imbabazi ku nkuru twe twabemereye y'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza mushasha yo turanayibemereye turaza kwigaruka ko mu gihe c'amakuru n'igihe c'isaha imwe n'iminota 30 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Dieudonné Cyubahiro na Ingenieur Marie kumwe muhinga bw'ivyuma naho ivyuma vyabagoye mwakoze cyane. Diane nahazwe turaza gusubira samuya n'iminota 30. Turashimiye bagenzi bacu batandukanye bari bagize ibishoboka ngo amakuru yacu ntabe mutunenge ariko ivyuma bikaduhemukira.
Upendo vipindi vya furaha manu moja na upendo.